Ubufaransa n'Ubudage bateye murya yandi mahanga bari ku Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Fidele Niyongabo aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ibyo bishobora kugira ingaruka ku mfashanyo Rwanda rumaze igihe ruronswa n'amakungu raporo y'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntango z'uyu mwaka yatangaje ko iryo shyirahamwe rifise ibimenyetso bikomeye ku inteko z'u Rwanda zifasha abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi wa M23. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye icyese u Rwanda guhagarika gufasha uwo mugwi. Muri iki gihe ibindi bihugu biha imfashanyo ikomeye u Rwanda byifatanije n'ibindi mu kunebagura u Rwanda. Ku munsi wa kabiri ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Bufaransa bwarasohoye itangazo ryiyamiriza u Rwanda kuba rushigikiye umugwi wa M23. Mu rugendo umushikiranganji ajejwe iterambere w'u Bufaransa yagize muri Congo yaragabishije ko umugwi wa M23 utegerezwa guhagarika kugwana ukava mu bice wigaruriye. Imfashanyo u Bufaransa buha u Rwanda yavuye ku mafaranga ari munsi y'imiliyoni 4 z'amadolari mu mwaka w'2019 agera kuyarenga imiliyoni 68 y'amadolari mu mwaka w'2021 hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe rijejwe ubufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere Organisation de Coopération et de Développement Économique OCDE mu mfunyapfunyo. Ku munsi wa kabiri kandi umuyobozi ajejwe akarere ka Afurika y'umunsi bugaragwa bwa Sahara mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire mu Budagi Christophe Reslaff yatangaje ko u Rwanda rwotegerezwa guhagarika bidatevye gufasha abagwanyi b'umugwi M23 bugatanga budatevye intererano yabwo mu gutorera inyishu ibibazo bikomeye by'umutekano muri Congo. Imfashanyo ijejwe iterambere Ubudagi bwahaye u Rwanda mu mwaka w'2021 yarenga imiliyoni 94 y'amadolari.
Kuri iyi nkuru y'abari ku Rwanda na M23, Leta y'u Rwanda iramaganira kure abakomeje kuyishinja ko yaba ishyigikiye nyine M23 irwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Edi Rwema yadusomeye itangazo rya Leta y'u Rwanda.
Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda rivuga ko gushinja u Rwanda gushyigikira uwo mutwe ari ukwibeshya bigamije kwirengagiza ipfundo ry'ibibazo by'umutekano muke muri Congo n'ingaruka bifite ku bindi bihugu by'akarere birimo n'u Rwanda. Ibi u Rwanda rubivuze mu gihe amahanga akomeje kurwotsa igitutu arusaba guhagarika gutera inkunga umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Ku isonga ry'ibihugu bimaze kuvuga ku mugaragaro ko byamaganye uruhare rw'u Rwanda harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ububiligi n'Ubudage. Iri tangazo rivuga ko gushaka kwitiranya ingamba Leta y'u Rwanda yashyizeho zo kurinda imbibi z'igihugu bidakwiye kwitiranywa no gushyigikira umutwe ariwo wose urwanira muri Congo. Ruvuga ko ibyo birego bihoraho ku Rwanda nta kindi bigamije usibye kubangamira ubushake buriho bw'abayobozi b'akarere bwo gushakira umuti ibibazo binyuze mu masezerano asanzweho ya Rwanda na Nairobi u Rwanda rwiyemeje gushyigikira. Muri iryo tangazo u Rwanda rwongera kuvuga ko kimwe n'ibindi bihugu rufite uburenganzira bwo kurinda no kurengera ubusugire n'imbibi zarwo n'abaturage. Rwashinje n'ingabo za Congo n'inyeshyamba za FDLR kuba mu bihe byashize byaravogereye imbibi z'u Rwanda binyuze mu bitero bagabye ku butaka bwarwo mu mwaka w'2019 bigahitana abaturage 14 b'inzirakarengane mu gace ka Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda. Rwaboneye gushinja Congo gukorana n'imitwe nka FDLR mu gihe Congo yo yagiye kenshi hakana ko ikorana n'uwo mutwe. Mu minsi ishize umuvugizi wa Leta ya Congo Patrick Muyaya yavuze ko ikibazo cya FDLR kimaze iminsi cyarakemutse burundu. Mu itangazo ryarwo u Rwanda rugaragaza ko hari bamwe mu bayobozi ba Congo basa nk'abahawe rugari ngo bakomeze gukwirakwiza imvugo zibiba urwango ku baturage bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda n'abakongomani bo mu bwoko bw'Abatutsi. U Rwanda rwanavuze ku makuru ruvuga ko yuzuye ibinyoma amaze iminsi ashinja umutwe wa M23 ubwicanyi bwakorewe ahitwa Kishishe. Kuri rwo rwumvikanishije ko bibabaje kugereka kuri M23 ubwicanyi nk'ubwo uhereye ku makuru y'uruhande rumwe atakorewe ubushishozi n'iperereza. Uwo mutwe wa M23 washinjwe ubwicanyi bw'abantu Leta ya Congo ivuga ko barenga 200.